Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, umwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byateye imbere, kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere.
Uyo ni Professor Christophe Kayumba, igisha muri kaminuza y'u Rwanda, avuga ku nama nkuru y'abakuru b'ihugu byo mu karere ka Afrika Mosteriko itekanijwe uyu munsi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye impapuro z'umutahe wo gufata General Kayumba Nyamwasa zasohowe na Leta y'u Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Ndakoze Frederico, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gihugu cya Uganda barafashe amahembe y'inzovu 750 yari yinjijwe muri icyo gihugu avuye mu gihugu cya Sudan y'umanuko. Abategetsi batangaje ko babifashe ejo ku munsi wa kane, bavuga ko abantu babiri bafise ubwenegihugu bwa Vietnam bari mu minwe y'ubutungane. Bagirizwa ko bariko baragerageza kwinjiza ayo mahembe y'agaciro k'imiliyoni z'amadolari y'Abanyamerika baciye ku rubibe mu gace ka Elegu, amamuko yayo hamwe naho yaratwawe gushika ubu ntibiramenyekana. Abatohoza bariko bararondera kumenya abari nyuma y'urwo rudandazwa. Leta z'ubumwe za Amerika nta ntambwe zishimishije ziratera mu biganiro na Korea ya ruguru bigamije guhagarika programu yayo ya nuclear. Iyo byashyikirijwe n'intumwa ya Amerika muri Korea ya ruguru Stephen Began ejo ku munsi wa kane. Abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeyi ngo hongere habe umubonano hagati ya Perezida Donald Trump hamwe n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Igenekerezo hamwe n'ikibanza umubonano uzoberaho bizotangazwa mu ndwi iza, nk'uko Perezida Trump yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Hari amakuru yakwiragijwe ko igihugu cya Vietnam kizokwakira iyo nama igira kabiri hagati yabo bategetsi babiri, teganijwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Thailand nacyo ngo kirashobora kuzoyakira. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bashikirije ejo kuwa kane ko bafashe abantu 20 bakora mu murwi w'abantu binjiza mu buryo buciye kubiri n'amategeko abakenyezi b'Abashinwa bibungenze kugira bavyarire aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umumenya yuko umwana avukiye ku butaka bwa Amerika ubwo nyine ca aronka ubwenegihugu. Batatu bakorera ibyo bikorwa mu manuko bwa Leta ya California bafashwe ejo ku munsi wa kane, bagirizwa gutanga amaviza akozwe mu buryo bw'amanyanga. Abategetsi mu butungane bakavuga ko bibaza ko abandi bari muri urwo rudandazwa buba bahungiye mu Bushinwa. Bavuga ko imiryango itunze y'Abashinwa ari yirungika abagore bayo, kandi bakariha hagati y'amadolari 40,000 to 100,000 by'Abanyamerika kugira bashobore gushika ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika abana babo bavukireho. Abashakashatsi b'Abanyamerika bariko bararondera urucanco rurama rushasha kandi rushasha kumugera utera Ebola. Ni mu gihe abantu barenga 70 barwaye, abandi barenga 400 barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bibanyi Sudani y'umanuko hamwe na Uganda bariko barafata ingingo zo gukinga icyo kiza ntikibinjirane. Dr. Paul Spearman arongo yakagwi kari muri ubwo bushakashatsi ku bitaro by'abana mu gisagara cya Cincinnati muri leta ya Ohio aha muri Amerika avuga ko mu gihe byogaragara ubwo rucanco rugakora rushobora kuzokoreshwa aho hose icyo kiza kizokwaduka mu bihugu bya Afrika ni mu gihe hari urundi rucanco rusanzwe rukorwa koreshwa mu gihugu cya Congo abahinga bagashikiriza ko bafise icyizere ko mu gihe boro nkuru cyancu rurama bazoba baranduranye n'imizi ikiza cha Ebola muri Afrika. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela kandi yitangaje ko ari we perezida w'ico gihugu avuga ko bajejwe umutekano bagiye ku rugo rwiwe ahaba umugore wiwe ku murwa mukuru Caracas ejo kuwa kane mu ntumbero yo kumugira ko iterabwoba. Amakuru yashikirijwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye yavuze ko abo basirikare mu nyuma baci bava kuri iyo nyubakwa ataco bononye. Senateri wa Leta Zunze Amerika Marco Rubio mu butumwa bwiwe bwa Twitter yashikirije ejo yavuze ko intumbero y'abasirikare ba Maduro kwari gutera ubwoba Guaido hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Guaido yavuze ko ibihugu birenga 50 byamwimeje nk'umukuru w'igihugu w'ifata kibanza kandi yateye akamu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres guha ifashanyo banya Venezuela. Guaido kandi avuga ko yatanguye kugena abaserukira igihugu cyo makungu kandi ariko ararondera ubutunzi bw'igihugu buri mu mahanga butahukane. Maduro yagiriza Leta Zunze Amerika kuba gikorana n'abatavuga rumwe na leta na leta mu ntumbero yo gukuraho leta yiwe. Perezida Omar al-Bashir wa Sudani nawe yarategetse ku mupaka uhuza igihugu ciwe na Eritrea ufungurwa. Uwo mupaka wari wafunzwe umwaka uraheze hari haheze rero umwaka umupaka ufunzwe inyuma y'imvururu zabaye mu gace ka Kasala kari mu buseruko bwa Sudani. Atangaza ko afunguye umupaka, Perezida Bashir yavuze ko nubwo politiki itandukanya abantu bidakuraho abanyayitreya kwari inshuti z'igihugu cyabo.
Urakoze Aloyiza ku makuru hejuru kudushikiriza. Leta Rwanda yongeye gusohora impapuro zisaba itabwa muri yompi rya General Kayumba Nyamwasa hamwe n'abandi bayobozi bo mu runani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta Rwanda ruzwi nka P5. Rwanda rubarega ibikorwa byo kubangamira umutekano mu Rwanda no gufatanya n'umurwi witwaje ibigwanisho FDLR rufata nk'uwiterabwoba. Mu gihe tukibandanya kurondera impande zose kugira ngo zidusobanurire ibyerekezo mpapuro, mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kutubwira muri make ibyo yashoboye kwigiranya kuri inkuru.
Isohoka ry'izi impapuro zisaba ifatwa rya General Kayumba Nyamwasa ubarizwa muri Afurika y'Epfo n'abandi bayobozi bo mu mpuzamashyaka ya P5 nk'uko bigaragara mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda zije nyuma y'ukwezi kumwe itsinda ry'impuguke z'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ryakoze nk'eti mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo risohoye icyegeranyo izo mpande zose zivugwamo. Ni impapuro kandi zisohotse mu gihe Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Crispin Atama Tabe Mogodi yandikiye ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kurinda amahoro muri icyo gihugu azisaba ubufasha bwo gukumira ibikorwa by'intambara avuga ko bitegurwa n'abarwanyi ba FDLR. Asobanura ko baba barishyize hamwe n'abarwanyi ba General Kayumba Nyamwasa. Ihuriro Nyarwanda RNC rikuriwe na General Kayumba Nyamwasa rirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda naryo riherutse guhakana ko ryaba rifite umutwe w'abarwanyi muri Congo. Gusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri ako karere kavugwamo ibyo bikorwa by'ababarwanyi ubutegetsi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko hakomeje gututumba icyuka cy'umutekano muke giterwa n'ishyamirana ry'imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Mu mwaka w'2011 urukiko rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwakatiye General Kayumba igifungo cy'imyaka 24 rumaze kumuhamya ibyaha birimo gushinga umutwe w'iterabwoba no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere Leta y'u Rwanda isohora impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa, ariko burukoze sohotse niko hagenda hiyongeraho abantu bashya. Kayumba Nyamwasa we yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko adahangayikishijwe n'isohoka ry'izi impapuro. Ntiyahakanye ko atavugana nawo mu mutwe wa FDLR ngo kuko ari Abanyarwanda kimwe n'abandi, gusa yahakanye ibyo kuvuga ko yabakorana n'uwo mutwe.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki bagiriza ubutegetsi bw'akarere ka Rusizi mu Rengero kubahimiriza gukoresha imitahe mu gikorwa bo bemeza ko cahomvye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Harabubatse badafise impapuro za leta, abo barinyagiye leta, abo barose impapuro za leta.
Jean Bosco ntunzwe n'Imana, umushikiranganji w'ibikorwa bya leta, umwe mu bashikiranganji batatu bari bishikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi y'umucafuye mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije. Ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura, aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava. Nunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko.
Amategeko ni yakurikijwe kuko ubafise bwa bose nta n'umwegeza aronka autorisation do batire.
Kiretse je amategeko, abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe. Pascal Barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu.
Cyose ibibazo bitoyi iteza kuronga inyishu, ariko bitazivuga ngo abantu tubari turapfirenga. Niyo hoba yarahanye, niyo hoba yarahanye amprokriyete mu gihe bibaye ngombwa ari uko leta ikingira bene gihugu, nta kibuza n'ubufisa niwe baramuvana.
Umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cyerekanywe ko ari cya leta bazobe bakinjuye.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara by'abenegihugu barenga. Kuko murumva turiko turakoresha ibishobisho, turiko turaraba ubuzima bwamwe bwe muri ngaha, byiza no gukinga.
Abanyagihugu ba muri icyo kibanza bo bemeza ko icyo kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo, kuko hari abanyagihugu bariko
mu mporero. Mu kwezi kumwe wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore, umva ibintu kabisa nk'uko tukuye mu gahondo. Umushikiranganji n'uhora hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre, urusigo rw'ubundi buntuzenya. Ndibaza yuko ko leta ari umubyeyi yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare.
Hariho ibintu byinshi mwatubwiye tukabitegereje, mugabo ahanini wari kudutera ubwoba, bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri Buterere. Mbega none umuntu aba mwahaye n'uba muri miliware ninde abimenase gusumba ubunzi.
Mu bisanzwe bakigira iyi station d'epilation abantu bari bategekanije metero 100.
Ibintu byose biri ngaha n'ibya leta, akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta icyo zaba. Nyabuna nsaba ko leta itojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu urubyaro rwa leta. Nyine
abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko, bishobose ko kwimugwa setemu icyo kibanza kikagumamwo imiryango nayo bidakunze icigwa cakozwe igasubirwamo ku neza yabo.
Hamwe mushira leta mugasanga ntibikunda ko uwo kwimura setemu kugira ngo izo mubanyagihugu muraraba bityo zogende twikoreye ubusambi na cyane cyane gende abantu baba barahaguze kera cyane ndanahashira uburyo bwinshi ubonye ndi mu ideni. Sinzi rero iyo umuntu azocajira n'ingene bizogenda,
niyo expertise uyisubiramo kabisa. Harabaye ukwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenze urugezi. Rero turasabye bashinga amateka twitore abakinguza amateka na cyane cyane na nyakubahwa umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise buyisubiramo.
Abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko araha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshigwaho uruzitiro, nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe. Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemo ariyo yo kwimuka.
Kintu gihambaye ni uko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha. Sa c'est important
kwiyumvira ati fetemo niyimuke abene yubagumaha ivyo byo bari nyindoto iki kibanza ni ca leta leta rero niyo wenda ngo yumugwe kandi rikivuga ivyayi
kibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze ikiringo ntarengwa cyuko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho haciye hashingwa umugwi rukiyemo bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abajikiranganje bane aribo w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta hamwe n'ubujejwe umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Yarusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatanu harakoranira inama ya mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Iyo nama ikoranye mu gihe havugwa ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Abahinga bazi neza ibijyanye n'akarere bemeza ko icyo kibazo gikwiye gushyirwa ku rutonde rwa mbere w'ibivugirwa muri iyo nama. Muri bo harimo Professor Christopher Kayumba yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Wema.
Hari ibibazo by'ingutu biri muri uyu muryango harimo icya mbere kiriya kibazo cya politike cy'i Burundi babaye bakijeho byaba ari byiza kuko gishamikiyeho n'ikindi kibazo cyangwa u Burundi burebe u Rwanda ngo gufasha abakoze kudeta. Nibaza rero yuko iyi nama ihuye ikaganira ku icyo kibazo cy'u Burundi byaba ari byiza kuko bishobora gutuma yenda umuti uboneka cyangwa hakagira igikorwa.
Tugarutse kuri icyo kibazo cy'imibanire n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iyi minsi usibye ikibazo cy'u Burundi hari n'icyuka kitameze neza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ibyo byo wibaza ko nabyo bishobora kuganirwaho muri iyi nama.
Imibanire y'u Rwanda n'Ubugande kandi u Rwanda rumaze igihe bivuga yuko buri abanyarwanda iyo bagiye babafata byaba ari byiza babiganiriyeho ibyo bibazo bakabikemura kuko ibindi bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere byenda biterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye. Nibaza yo ku cyo kibazo cy'umutekano nicyo cy'ingutu kurusha ibindi byose.
Profeseri Kayumba, andi makuru atugeraho nuko muri iyo nama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu bazatora umuyobozi mushya w'uwo muryango. Makuru atugeraho nuko nubwo u Rwanda arirwo rwari rutahiwe kuyobora uwo muryango rushobora kureka Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya akaba ariwe uyobora uwo muryango. Ni ibiki akwiye gushyira imbere cyane?
Icya mbere ni ikibazo kijyanye n'amafaranga akoreshwa muri uriya muryango. Ubu ngubu yaragabanutse cyane kubera ko abaterankunga bagabanyije amafaranga batanga kubera ko ikibazo cy'u Burundi kitarakemuka. Icya kabiri nibo warakurikiranye uriya muryango sekretariya yawo uregwa kuba irimo ruswa nyinshi kandi n'amafaranga akabakoreshwa nabi harimo isesagurwa ry'amafaranga. Nibaza yuko ikibazo cya mbere umuyobozi mushya w'uyu muryango yakora ni ugutuma uyu muryango ukora neza ugakoresha n'umutungo wawo neza ugashaka naho ukura umutungo neza ndetse n'abanyamuryango bagatanga amafaranga kuko hariho abatayatanga benshi amaraporo niko yabigaragaje umurye sekretari igakora neza igakoresha igakoresha n'umutungo neza cyakabiri kinakomeye cyane ni ikibazo cy'umutekano muri aka karere aho hari ibihugu birega na kuba bishyigikira imitwe yitwaje intwaro ibirwanya cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muryango ubaye udafite umutekano habaye harimo ibihugu bishyigikira abarwanya ibindi bihugu byo mu muryango byaba ari ikibazo gikomeye cya nyuma cyanazanye ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo cya politike kiri imbere mu gihugu i Burundi cyavutse kubera manda ya gatatu Nkurunziza yashatse hanyuma bakayirwanya icyo kibazo cy'i Burundi umuyobozi mushya ugiye kujyaho byaba ari byiza akitabiye kurushaho kubera ko uwo bagishinze ariwe Perezida Museveni yagaragaje intege nkeya imbaraga nkeya ntabwo yakitayeho bihagije ibaza rero yuko umuyobozi mushya icyo kibazo cy'i Burundi akitabiriye byaba ari ibintu byiza cyane.
Profeseri Christopher Kayumba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kanyu haye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edirwema.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abakuru b'ibihugu n'ama leta mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika iratangura uyu munsi ku gatanu yarusha muri Tanzania. Mujyo iyo nama ihweza harimo gukorera hamwe mu rwego rwa politiki, guhanahana bidandazwa hamwe no gukomeza ibikorwa by'iterambere hagati yabyo. Mbega abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda biteze iki kuri iyo nama? Nivyo umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye nabo.
Hagati yacu n'u Rwanda kuseke mu baturage tw'intangwane dufise bose kuri mipaka yugaye hagati yacu twetwa abarundi babadimye bisa tubangaha n'abarimyi bo mu Rwanda twese duhomba twese kuko byarashika kumbure twebwe abanyarundi twakora yo tugenda kudandaza mutuni bitwa kuri Burundi ibintu Burundi tujyana mu Rwanda cy'abanyarwanda kuri Rwanda babizanina urumva rero twese turahomba ubu niko uvuga ubu nta muntu ajayo kamba niho wajaye kandi birumva birumvikana nta kuna kamwe bajayo bitagenda neza nyene tabyango ngo ufise ndabisele sefa sinho wajaye ngo ubwa mbere warigira uko rije faranga muntu gice no saba bakuru bihugu ibaba ka karere ka Afrika yibuseruko gice no basaba bora kuya cyane cyane nkumbure bakaraba zijya ntunzu ziri mu zacu ziri mu Rwanda uko kugira ngo nkumbure bora ukuntu zogaruka kuko gice cyane cyane ko abutimo arahuza nazo zirimo zijya ntunzu ziri hariya turasaba kabisa boraba abanyakubaha bamaze gukorana bafite icyo kibazo kizo mpunzi ziri hariya bakaruka ukuntu zoza n'ingoga zigataha hanyuma igendana igasubira kuko ndazi batashe imigendana yo kisubira iyo gupagasa hoho n'abanyarwanda baraza agapagasa niba bacuru zuba ngo bateye nkuko ariko kwa dutete tukajyayo gusa kinini nyanya n'izo mpunzi zije byose byoca bihera ndabizi
uyu mupaka hariho ikintu wadufasha kinini cyane kubera igihe inzara yatera twashobora gushika ngaho hakujye mu Rwanda tugahahayo n'ukuri byo bari byiza mu gihe bwo kumvikana u Rwanda n'u Burundi ayo marembo kugira abarundi bo mwafataka natwe tworoherwe kugira iyo migenderano y'iboye
kuko ni byiza kweri baba badufashije kubera cyane cyane twe turakunze kwakirwa n'izuba ngaha nko mu Busoni turifuza yuko badushikirayo bo kubera twe tudashikayo twe bakadushikira kubera twe tudashika turabene gihugu bakadufasha tukongera tugakoreranira nk'uko twakoranira n'abanyarwanda tukongera tukaza turasumayo kwari byo twasoma tuvanayo nivyo natwe twatwarayo kugira turonke ubugari bwo guhabana no kuvuga nk'izuba yino ryaka hari haraboneka inyumba twarakora inyumba ati cyane natwe twarayo n'amavuta kugira turonke n'inyene ubugari kabisa ibyo byaradufasha cyane gose hari nk'ibyo nkundo kuvuga nk'ibiharage imipaka yuguruye twaragenda tugatwara nk'ibiharage hafi surutahe tureture ugasanga twari umufuko harimo arakoreraho nk'ibihumbi bibiri by'ubugari
nubunya imipaka atarayugara nje nashobora gufata isuka ntambuka ngaho hakurya mu Rwanda nkajya gukorera amafaranga kanyorohera ariko gukora nta cangombwa afise ntago nohera ngo ndakandagizayo n'ikirenge kabisa ibyo bintu babidukoreye twebyo dufasha nk'ubu twetegereye ngaho ku mupaka biratugora cane gose ese pasi kubyiriyonke ni ibintu by'ingorane bisaba imitayi minini natwe nyene bato bato nta muntu yoronka amafaranga yo kugenda kucaki ubujumbura ngo yambuke abahakujya mu Rwanda totara amafaranga byontwara biragira mu bihumbi jana kugira ngo nkere se pasi abamwe bajayo bamwe batubwira amafaranga bakoresha umva rero ingorane nkanje kubera umuntu muto muto n'izuba bona yatse takintu se no mu rugo nta nizo ngo usanga no gurisha ngo yirengere ibyo bibazo umva nyene n'ingorane cyifuzo cyanje nuko nyene boje hamwe bavumvikana u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagendanira nkuko byahoze ubwa mbere
ne kuhahonyora ibikunda ibibaho na gatoya aha rero bijya twarahonje ukuri kabisa ubu hafi dusanzwe tubaho na keri zuba ryaraka ngo bavugire ko tutaraje bakamaje tukaza n'ibyo tujya ariko ubu ibikunda byaransi yo kuhahonyoza ikirenge honyine ntibishoboka muri uwo mupaka ni ukuvuga rero twasaba nka leta yuko yogira icyo gihe dufasha kabisa kujya abantu bato bate twebwe turahafi cyane n'iri zuba iyo tuba twagenderanira kuko twaragenda u Rwanda mpaka na karangamuntu tugapanganye ko umuntu ashoboye akagira no kurusumo mbega aho yifuza ariko ukazanikira mu muryango aha rero twaratakaje ibintu byinshi kujya hajya haraduhombeje kandi nabo nuko nyine nabo kumureba ibintu bakuye no mugabo nabo ntibaza ubu no kureba na yingwe gusa kigiye gihugu kibona kujya ntishobora kunyura abo bakuru b'ibihugu bakakarehe ikintu twabasaba ni uko bakumvikana bakaraba neza ukuntu bakumvikana no kuri ibihugu bikumvikana natwe tukabona ukuntu tujya turajyayo
kabisa batubereye nk'abankano babanwe n'ababyeyi baturongoye twe nk'anze tubazira n'ikindi gihe cyose tubazira nkatwe tuzi ni cyari cyo icyambe twe nkatwe benshi na benshi nashaka kubona munahuriza abantu no turasa gusa ko twugurira imipaka kuri kw'Imana ibyo gusa bakaba bidukoreye kandi bakatukanahuye tukanaganira n'abene gihugu banamenyagwana nabo aho hakugira naho hakujya nawe iza dufise nga aho niyo bafise mugaze twigireyo nkatwe tugira aho hakujya mu giturage ntangorane abakuru b'igihugu n'akarere kwifuza yuko n'amaburiburi boja hamwe bakaganira katwo kuri impaka kw'Imana tuge turarembye
radiyo ijya Amerika yabanye ibito cyacu radiyo ijya Amerika yabanye ibito cyacu mugukerera igihugu cy'ubuntu yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
mwese mkunda idadiyo hizwi di Amerika wigami ya tuwategule ibunwa kakanya wigaru kinga tuone ukanda kanya kukushimi na engineer ya dufashe mungi abu yivzi umahamwe na Fatou Kalala ya dufashe kwe giranya wigani ilo tukwa wategule kuri mikro marikumu na Federica Mwenikiju amakuru na yumashikiju na Aloiza Bigirimana mwakoze kudutega matwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.